Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mpa ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe twizeye ko mukomeje kubahiriza ingamba zafatiwe icyo cyorezo. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Guhera kuri wa kane, itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi mu Burundi riyobowe n'urwego rw'agateganyo kuzageza habonetse abayobozi bashya mu kwezi kwa karindwi kumwaka utaha.
Ku isi yose, mu mashengero yose, nta muntu barigera bakura mu kibanza kiwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo. Aho rero niho habaye ingorane, nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa. Twese tuzosubirizwa nk'uko bitegetswe.
Uwo ni Daniel bavuga ubusa ugiye kuyobora iryo torero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ahumuriza abarihuriyemo. Impunzi z'Abarundi zirenga 500 zaraye zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ni nabwo kandi u Rwanda n'u Burundi byahererekanyije abaturage babyo bari bagotewe mu bihugu n'ingaruka zafatiwe icyorezo cya COVID-19. Abana b'Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse neza Eugenie. Mu karere abantu batanu nibo bishwe n'abarobere b'umuhari ADF mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru ava mu baba muri ako karere avuga ko ibiziga bitanu byatowe i Mutwanga inyuma y'igitero cy'aba ADF. Umutegetsi wo muri Societe Civile Paluku Batoreni yavuze ko icyo gitero cyabereye i Kibwana hafi ku birometero 60 uva ku rubibe na Uganda. Abasivile 12 hamwe n'umusirikare umwe barishwe mu gitero cyabaye mu mpera z'indwi cyagirizwa abarobere mu muhari ADF muri ako karere ka Kivu y'Uburaruko hafi n'igihugu cya Uganda. Abahinga bavuga ko umuhari ADF umaze kwica abasivile 570 kuvaho igisirikare cya Congo gitanguriye kubahiga mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Uwo muhari wavuye muri Uganda mu myaka y'1990 n'umwe mu mihari yitwaje ibirwanisho irenga ijana ihungabanya umutekano mu ntara zo mu buseruko bwa Congo. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kane ko abantu hafi 180,000 muri Sudani bahuye n'ingaruka z'imyuzure y'imvura imaze amezi igwa muri icyo gihugu. Ibiro by'igisaka cya ONU kijejwe gutabara abari mu ngorane n'ibiza muri Sudani OCHA kivuga ko hafi amazu 165 yasambutse canke yatwawe n'amazi y'imyuzure yahitiye hagati mu kwezi kw'indwi. Ubutegetsi bwa Sudani buvuga ko bwatoje abantu 224 iyo myuzure yahitanye hamwe na 54 bakomeretse. Leta hamwe na ONU baragabishije ko hashobora gutera indwara zitewe n'imigera iva muri ayo mazi mu gihe igihugu kitaratekana kandi kikirwana n'umugera wa corona. Igihugu cya Sudani gikunze kubona imvura nyinshi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa cumi aho buri mwaka giterwa n'imyuzure. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri wa kane ryaragabishije ko umugera wa corona wiyongereye mu baryo kuruta uko wari umeze mu kwezi kwa gatatu aho wandukira mu buryo buteye ubwoba mu bihugu bitari bike by'uwo muryango. Amaleta ya Buraya no hirya y'uwo mugabane barasubijeho ingingo zo kurwana n'icyo kiza. Ubufaransa bwavuze ko kuri wa kane bwaronse abanduye bashasha barenga 16,000 inyuma y'umunsi umwe butangaje ingingo zikomeye zo kugenzura abandura cyane cyane mu gisagara cya Marseille kiri ku ibahari Mediterane gisinzikaye kuruta ibindi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis nawe yaragabishije ko ashobora guhagarikwa imirimo mu gisagara cya Athene kiretse abanyagihugu bisubiye ko bakubahiriza kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira hamwe. Muri Israeli amashuri yarugawe kandi n'ibikorwa byo kwinezereza byarahagaritswe mu ndwi iheze inyuma yaho abandura bongeye kwiyongera. Komiseri w'ubumwe bwa Buraya mu by'amagara y'abantu Stella Kyriakides yavuze ko mu bihugu bimwe byo muri uwo muryango umugera wa corona wongereje ingufu kuruta mu kwezi kwa gatatu. Ibihugu birimwo Espagne hamwe n'ibindi bihugu byo mu buseruko bwa Buraya abinjira ibitaro cyane cyane abageze mu zabukuru ndetse n'abahitanwa n'uwo mugera bariko bariyongera. Uburusiya ejo kuwa kane bwari yamirije iterabwoba ry'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Irani no kugerageza gukumira ico gihugu. Bwavuze ko bwiteguye guhanahana ibidandazwa na Irani igihe ikiringo cy'ibihano byo kutagura ibirwanisho byafatiwe Irani kizorangira mu kwezi kuza. Ibihano byo kutagura ibirwanisho kuri Irani bizorangira ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi kuza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabashije kugondoza ibindi bihugu muri ONU kugira ibyo bihano bigumizweho. Leta ya Donald Trump ivuga ko yafashe ingingo yo kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani n'ibyahagaritswe igihe haba amasezerano ya nikleyere mu 2015. Amerika yavuze ko iriko irarondera ingene yoza kandi Irani kugura ibiduga by'intambara by'Ubushinwa hamwe n'ibikoresho bikorwa n'Uburusiya byo kwikingira ibitero by'indege. Umushikiranganji w'Uburusiya Jeje Migenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Irani Muhammad Javad Zarif ku iterabwoba rya Amerika riteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Abategetsi muri Afghanistan bavuze cyo kuwa kane ko abajeje umutekano bishe abatalibani 65 mu ntambara zikomeye zabereye mu buseruko bwa Afghanistan. Izi ntambara ziba mu gihe izo mpande zishamiranye ziri mu biganiro by'amahoro. Izi ntambara kandi zabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu inyuma y'aho abatalibani batereye inyubakwa y'ibiro bikuru by'igipolisi iwazikwa mu ntara ya Paktika. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Shah Mohamed Aryan yavuze ko iyo mirwano yamaze amasaha atari make abajeje umutekano bariko barivuna. Yavuze ko haruhande y'abatalibani 65 bishwe abandi 35 bakomeretse hamwe n'abapolisi batatu bishwe.
Arezi Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru. Jeti banwanyi iyi mwumva ni radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Impunzi z'abarundi zirenga 500 zari zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zari zitiyeho habereye n'igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari baraheze mu Rwanda n'abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye Gasenyi Nemba adutegurira aya makuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515 nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita repatrie spontane aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba amahoro yabonetse nka nta waba uri kitakaze wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kandi atamikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibibari sawa kubera n'ubu kuburu ruhande rumwe gatatuye
nditahiye kera mbishatse gutaha nuko nkumbe gutaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo nyene dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'icyute zacu z'u Burundi
yamara hari nabandi bafise ubwoba gusaba gasaba ku mutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu
nuko numusanga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri commune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano hagize kubera ko nanye nanimvo yahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu kandi baba baragize ku iterambere nawe utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushashe cyewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni gice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji bujeje gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukire HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukire Burundi aba bose nta kinene bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushanga ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyamba ya Sere guhera ngaha ku rubibe binje uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyamba ya Sere igifata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atanga manzi gushika iyo bazobagiye kandi n'abazobagiye badusanga hari abacungere murazi ko niyo kambi yo isongore niyo bamara umwanya barara yo rimwe bagasha bavayo bagenda barongekwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashobora bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
tanetereye kubera nsubiye kureba abana banjye uko abana bagiye kuvaza barakize mugabona ku ngo kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu wari nari ngwajeje nsubire mu bana nabasize bonyine nari ndabakumbuye mezi atandatu ni menshi nsubire ndabo two mu rugo
numva nyine nsubire nyine ndanezerewe cyane nyine njye hakigiye kimwe naje mu kucyenda kitari kenge ariko nifite ibyo nari kudakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira byarangiye nyine yarangiranye ko nashobora gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 aba bobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre-Claveniu Nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku bwijwi rya Amerika
Leta y'u Burundi n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 ejo kwa 4 humvikanye ku nzego z'agateganyo z'ubuyobozi bwaryo iryo torero ryari rimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu cy'u Burundi eroje burika neza uri Nairobi muri Kenya abayinkuru irambuye
byashyizwe muri iyi visa divantiste imyaka iheze biragahera biragatsingwa bizoshobora kubyumva
mwari kumungwa mkwe kutunzi ujumbura kuchisha wa kikuru uchisha ngero wa jazi fansiste umusi windu wii umushika nganji ya mezi lakua kuchamuza jejuwa halimwa mashengero ya heche jirutanga zani ndongo zinifata kiwanza zwa yom gana ndi lakua kuchaya kabishisha wa usu bila kutela kajakazi
mkwa katanu haramatora yomuli konferansi jenera mkwa katanda haramatora yomu madivizio mkwe ndui amali ya zawashikiri batandu urongo zi butuara iniyuru urundi gushika umatora na mpresida batandu kwa kwa za mpresida ni imia kibiri heze urushengiru imungorani urushengiru warata ya kando vera urushengiru zgeiru utuarigwa kuline zosos umunari ichara mkitera ni uunda kichara imakamba urinime ichari mawai aka kubita audio akarongika ndagiranda basabe zodio zihagarare nimbe kuri turiko dukora igikorwa cy'Imana
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora rwego rwifata kibanza yijeje fata zo intamba ni
kwisi yose mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanda kiwe atari mu itongo ryase ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa kweze tuzosubirizwa nuko bitegereza ashitwego dutunganya amatora amatora azotunganywa n'ugwego rukuru rwa division rukorere Nairobi sitwe dutunganya amatora twego bazadushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye je muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mushengire je badivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri je police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyatari ubutegetsi kurekura abafunzwe bagizwe migumuko yo muri kahise mu advantiste umunsi windwi
turasaba ubushiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bopfungurwa kuko bapfunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapasoro
kuri ibi umushiranganzi yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati ivya kahisari mu kahisari iby'Imana muri Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo ibyabaye una bafunzwe bagiye gufungura nibyo akore ko bafunguye ikosa bakoze ba Yesu icyo nibo bakati imyaka 20 bozo tuguzo cyo genda ko ikosa bakoze ihanwa na kote penale y'Uburundi uno munsi cyo ikura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana muri cyo kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo nka nabyaha ahanwa n'igitabo nka nabyaha bataraje muri pastor icyo nawe uri kurasunika ukabona bagushikire cyo bijya bimavuze ni biki uzotangiye kwa yamaboko kandi nubamenyesha bene data babane kandi gushikira nkanji kumutekano ufata mishika bino bagasindi ubu nta buduca niba ari uramatara nta wabanza gusaba ko bise rwanda mugiye ngo bagirege
Waterukisha ngero ya Adventiste umunsi windwi ku rwego rwa karere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta ya Burundi kuri intambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
bilatanga alipona ingazo pite tukasu
tunamrundikia mzigo yeye
ducha si mwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe bila malizi
jaiziza kote tunakujira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aiko kuwa yuko pika uye mungu tunaleta ningonga kufasi
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa miakani tukemuru kile mkuruji huku
naamini muafaka tulioufikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi.
Ndio ndio uko inaame tukezeko alikuelewa kusira hamwe hadati mkuu wenye ngumu mmoja kana.
Hapa tulipo tunawashukuru sana.
Ingora ni mwishengero wa Adventiste umunsi windwi zatanguye mwaka wa 2018. Hawa ni sinichiri dahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi. Kwa 15 kwezi kwa 5 mwaka weze, Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ariko cicara mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo. Iyo kete ryahungiwe perezida w'ico gihe nyakwi kigendera Pierre Nkurunziza imijyano yakomeje n'ubu Rwanda yashyigikije Joseph Ndikubwayo yaba indongozi y'abadivantiste yo ku munsi w'indwi bivugwa ko yahise mambika n'umushikanganji we ntwawe hagati yawe batazikare barandagiye wabwiye amenyesha makuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugitwa n'abantu bafite ibyiyumviro bimwe gusa abadivantiste yo ku munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganji w'intwawe hagati yerekana ko iryo shengero rifite abayoboke barurwa ku 1500 Rero yo rikaneza ijuri ya Amerika.
abana b'abarundi bimunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta.
Niga mu mwaka wa gatanu ngahinduta hariho abana b'abakobwa twahora twigana, bamwe baragiye ku bagabo, abandi nabo baratwaye inda, abandi nabo bari nyuma y'ibikiki gukora akazi, abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibikiki gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari tutiga.
Bakaye bafise ibikoresho by'ishuri atamuzu n'abarya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwara arira mama kai bafise bikaye byinshi biharakenewe ishakoshi n'amakaye n'amakaramu. Hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abari mu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamo yihebera.
Dusaba turasaba ariko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda ku bagabo batwara inda z'ishyushyu kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyire bw'abantu karusha tukuma duhura n'ibibazo.
Ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane. Icyo dusaba UN twoyisaba ko iyo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya.
Hanyuma kandi turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tujye turaronka ibindi nyene bitandukanye hani forome, ibirato, amakaye, amashakoshe, munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi.
Barahuye n'ingorane kukubera benshi bace biye barongorwa abandi barahebe ishuri izo ngorane bahuye nazo so ni benshi rwose ngira n'ibice bitanu ku ijana.
Nta bikoresho bafite na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho.
Ibikoresho byo byo ntabyo bafishe kukubera ngaha mu buhungiro bo bironka gute kandi ataha umuntu aronka agahera. Ibikoresho nyine bashobora kubivura kandi urabona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo.
Abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahengene bobaho, abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi, ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye. Hari igihe ashobora kuzakurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka kiri nirongorerwa. Benshi rero bararongowe, benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze bose baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye. Hari igihe ushobora kubura umubashyira ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta. Rero umaze kuronka umubashyira avuga ati reka ndagutware ufite kwibana, ugaca usanga urahisemo kugenda. Nka bamwe nk'amakaye yarabaheranye n'amakaramu, ahubwo igihe cyose abantu ko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha bwa ntibaje maze guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira.
Kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri. Nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera, abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. None huyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 9 nk'uyu munsi. Mu mateka habayeho turakigezweho na Venuste Simimana.
Ku itariki ya 25 Nzeri umwaka w'1977 Steve Biko wayoboraga ishyaka Mouvement pour la conscience noire muri Afurika y'Epfo yarashyinguwe. Umuhango wo kumuherekeza witabiriwe n'abantu bagera ku 15,000 barimo ambasaderi wa leta leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi ba diplomate 11 Steve Biko yapfiriye muri gereza ku itariki ya 12 Nzeri umwaka w'1977 nubwo atari mu ishyaka rya ANC ryari ku isonga y'amashyaka arwanya ivanguramoko muri Afurika y'Epfo Steve Biko yibasiwe n'ubutegetsi muri Gashyantare umwaka w'1973 yafatiwe ibyemezo bimubuza kongera gufata ijambo mu ruhame ndetse abwirwa ko adashobora kuvugisha umuntu urenze umwe mu gihe kimwe ibyo byemezo ntiyabyakiriye ahubwo yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo y'abanyeshuri yabereye isuwete umwaka w'1976 Steve Biko yafashwe ku itariki ya 16 Kanama umwaka w'1977 abashinzwe umutekano bafunze umuhanda yanyuragamo yambuwe ubusa yambikwa amapingu ajyanwa mu biro bya polisi ahitwa Port Elizabeth aho yakorewe iyicarubozo arakubitwa karahava abaganga bagaragaje ko yapfuye ubwonko bwe bwangiritse abakozi batanu bari bashinzwe umutekano bemereye akanama gashinzwe ukuri n'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo uko aribo bamwishe Steve Biko yapfuye afite imyaka 30 hasigaye imyaka 14 kugira ngo icyo yarwaniriye kigerweho kurandura ivanguramoko muri Afurika y'Epfo byagezweho mu mwaka w'1991
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Nshuti mwarimo duteze amatwi hano udusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubibutsa ko mu kiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe tutari bubashe kwakira ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona namwe dukomeje kwizera ko mukomeje kuzubahiriza tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Fatuma Karaga Alimasi niwe washyize hamwe amajwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013, Ubushinwa bwongereye umurego mu gushyira ibimenyetso ku birwa ku butaka butandukanye budatuwe no ku bindi byose biri mu mazi mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ubushinwa burakora ibi buzi ko bishobora kwangiza ubutaka bwigarurira bukanashyira abasirikare ku butaka bumaranirwa. Ibi byageze ingaruka ku biba mu nyanja byavuzwe n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru muri Departement ya Leta muri Amerika mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'abanyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa munani. Ubushinwa bwifashishije izo mbuga mpimbano mu kwagura aho abarwanyi babwo barwanira mu mazi bashobora kugera n'amato ya gisirikare akurikirana uko amategeko yubahirizwa akenshi abagaragiwe n'igisirikare cy'Ubushinwa hagamijwe gutera ubwoba no gutesha umutwe abo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya bavuga ko igice hafi ya cyose cy'inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa ari cyabo. Ibintu byifashe gutyo nubwo mu by'ukuri mu 2016 urukiko rukemura impaka hakurikijwe igika cya 7 cy'amasezerano ya ONU cy'itegeko rigenga inyanja rwanzuye ko nta shingiro mu rwego rw'amategeko Ubushinwa bufite bishyikira ibyo bwita ibyabwo mu nyanja birenze ibitangwa n'ayo masezerano. Amerika yashyigikiye cyane iki cyemezo nk'uko umutegetsi muri Departement ya Leta yabivuze. Yagize ati dutewe impungenge cyane n'uburyo Ubushinwa bwakoresheje amayeri yo kubindikiranya abandi bavuga ko ahantu ari ahabo ku buryo batabasha kugera ku mutungo kamere wo mu nyanja. Ikintu kimwe kigaragara ni uko ibigo bya Leta y'Ubushinwa byagize uruhare rukomeye mu kubaka no gushyira amatsinda y'abasirikare mu birindiro kure y'igihugu. Kubera iyo mpamvu Departement ya Leta ya Amerika yashyizeho ibihano mu bijyanye n'impushya arizo visa zihabwa abashinwa bagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya Beijing byo guhungabanya inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. ni nako kandi departement ishinzwe ubucuruzi z'America yongeye amasosiyete 28 y'Ubushinwa ku rutonde rwayo biturutse ku ruhare rwayo mu bikorwa nk'ibyo. Ibyo bikaba bivuze ko ikintu cyose kigomba kugemurwa mu mahanga n'icyari gisanzwe kigemurwa yemwe n'icyagera mu gihugu kinyuza handi kivuye mu sosiyete iri kuri urwo rutonde kizakenera uruhushya rwihariye. Umutegetsi muri departement ya leta muri America yagize ati ibindi bihugu nabyo bishobora gufata ingamba nk'izo kandi turatekereza ko cyaba ari ikintu kiboneye. Impungenge dufite ku byerekeye inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa no ku bindi bikorwa by'uburiganya tuzisangiye cyane n'ibindi bihugu kandi turabizi ko birimo gusuzuma neza ingamba zabyo n'igihugu cy'Ubushinwa mu bijyanye n'ubucuruzi, guhererekanya abanyeshuri, visa n'ibindi byinshi. Yakomeje agira ati ibi tubikoze kugira ngo byumvikane neza ko ibindi bikorwa bya gisirikare no gukomeza kotsa abantu igitutu bitemewe kandi ko ntaho bihuriye n'inyungu z'ibihugu bituranye n'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigabo.